Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabahaye mwaramutse mwebwe mwese muriko mukurikira radio Inzamba agateka kawe nongera ndabaha ikaze muri ryatango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye turi ku munsi wa kabiri genekezo rya 15 munyonyo umwaka wa 2022 ayo twabateguriye no munsi nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umunyororo umwe mu ibohero rya Mpimba yaraye agandagwe n'abapolisi bacungera ibohero ni mu gihe ariko aragerageza gutoroka mu ijoro rya keye muri ico gihe abandi bagera kuri 11 bakaba baratorotse iryo bohero rya Mpimba Uburundi cyo kimwe n'ibindi bihugu byo mu karere bisagwa gutanguza ibiganiro n'abo batavuga rumwe bafashe inzira yo kugwana Uno munsi babarizwa ku butaka bwa Kongo biri mu rwandiko bamwe mu bagize leta ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko basabye umuhuza mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uhuru Kenyatta abakoresha igituro c'imiduga iyunguruza abantu muri Makamba mu ntara ya Makamba bamenyesha ko umwanya n'umwanya bashobora guterwa n'ingwara ziva ku isuku rike hamwe atacokorwa byo bikaba biva kukuyagarika aho babonye kuri ico gituro kuko atagira ubwiherero ndasubiye kubaramutsa mukanya ido nido ryano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Amakuru twabateguriye tuyatangurire mu vyerekeye umutekano muke umunyororo umwe azwi ku izina rya Claver niyo nkuru yarayishwe arashwe n'abapolisi bacungera ibohero rikuru rya Mpimba mu gihe yari kashaka gutoroka amakuru dukura mu begereye ibohero avuga ko abanyororo 11 aribo bashoboye gutoroka abandi 3 nabo barafatwa muri 15 bari batorotse ibyo bikaba byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ushirwa kabiri amasasu atari make akaba yaraye arumvikana mu bice bitandukanye bikikije ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura ayo makuru nyene yemeza ko ayo masasu yarashwe n'abapolisi bacungera ibohero mu gihe bariko baragerageza kubuza abanyororo bariko bashaka gutoroka Tukiri muri ico gisata nyene Uburundi busabwa gutanguza ibiganiro n'abo batavuga rumwe bafashe inzira y'ibigwanisho bari ku butaka bwa Kongo ibyo biri muri bimwe mu byo bagize leta ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko basabye Uhuru Kenyatta umuhuza mu karere ka Afrika y'ubuseruko nkuko tubisanga mu ibaruwa yashyizwe ahabona kuri uyu wa mbere biri muri iryo baruwa tubibaze George Nimenya
uwo rwandiko rwatewe ko umukono n'abantu 14 bagize leta ya Kongo mu bumanuko bwa Kivu mu byo bandikiye Uhuru Kenyatta umuhuza mu matati ya Kongo yagenywe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko harimo kumwereka ko mu migwi myinshi iri muri ico gihugu kandi yafashe inzira y'ibigwanisho harimo iyo mu bihugu nk'Uburundi, Rwanda n'Uganda bakaba bamusabye gutanguza ibiganiro hagati yabo vyega no gukura muri Kivu y'ubumanuko iyo migwi yose yafashe ibigwanisho kuko abanyagihugu baho Kivu barushe nk'uko biri muri iryo kete Aha mu Burundi abategetsi bo muri Kivu y'ubumanuko bakaba bavuze leta bara Forebu na FNL bahejeje bamusaba gukora ibishoboka byose ngo iyo migwi ive ngaho isubire mu bihugu yaje iturukamwo
Arakoze George Nimenya amadosiye yabaye 70 niyo yashikirijwe ibiro by'umuhuza w'Abarundi mu myaka 6 iheze ayagera ku 178 yarakiriwe amajana 52 yaratorewe umuti nayagera ku 788 n'ubu aracigwa biri mu byaranguwe n'ibiro by'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana mu myaka 6 abimazemwo akaba yabishikirije abamenyesha makuru uno munsi tumukurikire.
Rwagero yuko byo bya kanda bwo bumuhuza bituwe n'abene cyuhu bo mu gihugu cyose ushizemo n'abanyitwe rwego ruciye mu nzira z'ubwabo mu burere n'abagiye
Kwa bitekanijwe mu nama nshingamateka yo kuwa 14 munyonyo gushika kwa 25 harimo itogwa ry'umuhuza mushasha w'abarundi agira gatatu ikiringo cha Edward Nduwimana kabakizorangira kugenekereza rya 22 munyonyo uno mwaka.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata c'ubutungane abacamanza basabwa gukora uzuriza neza ababitura nakamo katewe n'umushikiranganje ubutungane Domina Banyankimbona akaba bivuze ku munsi wa mbere aho yari mu bonano yagiranye n'abanyagihugu be n'abakozi bo mu gisata c'ubutungane mu ntara c'ibitoki abanyagihugu bakaba bidogera ubutungane kudindiza imanza zabo ningene izaciwe ziteba gushirwa mu ngiro tegamatwe mushikiranganje Domina Banyankimbona
boba bagira inyifato yo gufatikanya n'umuburanyi umwe akaba ari bo bashigikira bakamushigikira kugira ngo habe ugutsinda ko umuntu nayo batafise ukuri ivyo navyo no kubikorera ko turondere strategy twokoresha kugira ngo mena bacamanza bikunde ntibazobe bagifise ikibanza mu nzego z'ubutungane kubijanye n'imanza ziteba naho nyene mu gufata umwanzuro kuraba ukuntu abatwara amasentare yose bafata amastrategi ku buryo urubanza rwinjiye muri sentare tubikorere hamwe rutorenza ya meza abiri igitabo cy'amategeko agenga ingene imanza ziburanishwa zikongera zigacika gitegekanya atosubira kurengwa kugira ngo bikunde hazohore hafatwa ingingo zidateberanye zituma zishimangira umutekano mu bene gihugu.
Mu makuru y'imibano naho abakoresha igituro c'imiduga yunguruza abantu muri mabanda mu ntara ya Makamba ngo baridoga bidogera ico gituro ko kirangwamwo umwanda bavuga ko ico gituro gishasha kitagira utuzu twa sugumwe arico gituma hari bamwe bituma inyuma y'utuzu kuburiro abanyagihugu co kimwe n'abandi baba hafi yaho basaba barongoye komine mabanda kwikubita gashi kuko ngo hashobora kwaduka ingwara zivuye kwisukurike. Inkuru tubaza Karine Dusabe.
Icyo gituro cy'imiduga yunguruza abantu giherereye hafi depo y'ibinyobwa bya Brarudi ngaho mu mabanda. Abadandaza bakaba baciye bihuta kubaka utuzu two kudandarizamwo kuri bamwe uburiro ku bandi ubunywero n'abadandaza amabutike. Ariko rero muri izo nyubakwa nta nimwe yategekanijwemo akazu ka sugumwe muri ico kibanza cakira ku munsi abantu bavuye mu bice bitandukanye.
Nta mazi ariho, nta toilette iriho, abantu bituma inyuma y'ayo maresitora gusa umwanda watembye ugaruka mu makanivo hari ngaho nyene hano ya parking n'ahantu hatisoni cyane gose hari uburiro bushika kuri butatu n'ubunywero bushika kuri bune hanyuma hakacabaho n'amabotiki nyine ashika kuri atandatu abantu rero niho rero hari parkingi imodoka zijya Makamba imodoka zijya Nyanzarake imodoka zijya Kibago imodoka zijya Mugina urumva yuko ari ahantu hatari amahuriro y'abantu benshi rero si umwana mutoya si umwana mukuru ntabatisoni nk'uho mu gihe cy'imvura indwara z'ibyorezo zijya ziva ku Rwanda ziza kumara abantu
abakoresha icyo gituro basaba ko ubuyobozi bwa komine Mabanda bukubaka utwo tuzu twa sugumwe
twasaba abajejwe intwaro yuko iyo parkingi boyimura ahantu hato cyane hahurira imodoka ari nyinshi n'amajanse yose atuma haza abantu benshi ingenzi nyinshi zikaba ahantu zihagarika n'ahantu ziruhukira kuko amaparkingi yinjiza amahera menshi kuko umuntu wese agiye ahantu ku modoka yose igiye ahitwa dufasha amajana atanu rero kubaka amatwarete kubaka ahantu baruhukira ingenzi byoshoboka byose byoshoboka ahubwo abagejwe intwaro nibashire ingufu bareke amahera kuyatoza bashyira mu mifuko yabo
bagiriza ubuyobozi bwa komine kunyuruza amafaranga atozwa kuri icyo gituro kuko ari menshi ariko ntibabone icyo akoreshwa abo banyagihugu baragiriza musitanteri wa komine Mabanda kutitaho ibibazo by'abanyagihugu nyabuna yitaho cyane urudandazwa rwiwe ko gushorera inzoga mu gihugu cya Tanzania abifashijwemo na komiseri atwara igipolisi mu ntara ya Makamba uruganda rwa radio Inzamba rwahamagaye uyo musitanteri Jean Berry Hatungimana ariko ntacyo yashimye gushikiriza
Karine dusabe nawe arakenuye inkuru ya nyuma yano makuru impene n'intama zirenga miliyoni zitatu nizo zitezwe gucandagwa mu isekeza ryatanguye kuri uyu wa mbere kugira ngo zirindwe indwara ya karanda izibangamiye muri iryo sekeza ryatanujwe muri zone ndava komine Buganda mu ntara ya Cibitoke umushikiranganji uburimyi n'ubworozi Sanctus Niragira yasabye aborozi bafise ibyo bitungwa bitarenze za amezi atatu kwitabira ari benshi iryo sekeza dukurikire umushikiranganji urimye n'ubworozi Sanctus Niragira
biteze ko hazocandagwa bitungwa birenga gatoyi imiliyoni zitatu mu gihugu cyose muri iyi ntara ya Cibitoke dutegekanya gucandaga impene n'intama birenga ibihumbi ijana na mirongo itatu muri iyi komine ya Buganda biteze kuzocandaga izirenga ibihumbi mirongo itatu na bitandatu kugira icyo gikorwa gishoboke twarashize mu mazone yose y'igihugu cacu abaganga b'ibitungwa bazokora icyo gikorwa bakaba bazosanga aborozi mu bibanza bitandukanye biri ku mitumba iwabo kugira bacandage ibitungwa byabo dusabye abajejwe ubworozi bose gukorana umwete n'ubwira kugira icyo gikorwa kizogende neza bakorane mu runani n'abajejwe intwaro kugira ntihagire igitungwa gisigara kidacandazwe tukaba duhamagariye aborozi bose kuzana ibitungwa byabo kugira bikingigwe icyo kiza ntibazohave bibuka kubogora basheshe
Niyo nkuru ivugwa mu gisata cy'ubworozi icyisozera amakuru twabateguriye kuri no wa kabiri reka shimire mwebwe mwese mwari mwaduhisemo shimire na bagenzi bacu bafashije kuyegeranya Jean Marie Ndabashinze na yabashikirije ndabifurije kororanirwa na utaha